radio y'ijwi irya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abanyakenya babyukiye mu matora y'umukuru w'igihugu, abadepite, abaguverineri b'intara n'abandi bayobozi b'inzego z'ibanze.
Tugiye kuraba hanze nka Nairobi dutuye, abantu koko urumva biteguye ku munsi w'Imana, bari mu masengero benshi, cyari cyo gikorwa cyo gusengera Kenya ko hatobamwo ibigumuko.
Bosco Kugayo, umusesenguzi mu bya politiki atuye muri Kenya. Amashami y'umuryango w'abibumbye yemeye gutera inkunga umugambi wa leta y'u Burundi w'iterambere rirambye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken akomeje urugendo muri Afurika, aragera i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kabiri. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mbyizweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Minwe neza Veniste. Tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika, mu karere kwa Afrika y'uburengero. Igisirikare cya Mali cyavuze ko abasirikare bacu bashika kuri 17, abasivile bane hamwe n'abagwanyi batanu bishwe ku munsi w'Imana mu gitero cyabereye ku mupaka hagati ya Mali, Burkina Faso hamwe na Nigeri. Abasirikare 22 nabo nyine barakomeretse, mu gihe abandi 9 baburiwe irengero nk'uko igisirikare kibandanya kivuga. Igisirikare cya Mali cyegeka ico gitero kubakora iterabwoba cise ko ari aba jihadiste. Umutegetsi wo mu gisirikare cya Mali atashimye ko amazina yiwe amenyekana, yavuze ko abasirikare bishwe bashobora kuba barenga abo batangajwe. Muri Afrika y'Efu, umushikiranganji wa Afrika y'Efu w'imigenderanire n'andi makungu na Lady Pandor yaragirije ibihugu byo mu burengero bw'isi kuba bifise ingendo yo kwishyira hejuru no gutera ubwoba Afrika. Hari gihe yariko yakira umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken mu rugendo rwiwe rwa mbere arimo ku mugabane wa Afrika. Umushikiranganji Pandor yaratomoreye Blinken ko Afrika y'Efu itabona kumwe na Amerika ibibera muri Ukraine, mu Bushinwa, muri Israeli no mu karere ka Palestine. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa Afrika y'Efu, Blinken yavuze ko urugendo arimo muri Afrika rudatumbereye kugwanya igihagararo cy'Uburusiya n'Ubushinwa muri ako karere. Ibi ni nyuma y'aho umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov nawe nyene agendeye Afrika mu kwezi guheze. Blinken yari i Pretoria gutanguza kandi politiki nshasha ya Amerika mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara. Iyi politiki igiye kuzoshimikira kwihindagurika ry'ibihe, ubudandaji, amagara y'abantu n'ubukene bw'ibifungurwa. Inyuma y'urugendo muri Afrika y'Efu, umushikiranganji Blinken azogendera u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Leta ya Chad irongowe n'abasirikare, imihari yitwaje ibigwanisho hamwe n'imigambwe irenga 40 itavuga rumwe n'ubutegetsi, barasinye ku munsi wa mbere jo amasezerano atumbereye gutanguza ibiganiro by'amahoro. Ariko umuhari ukomeye w'abaroberi waranse kwifatanya n'abandi muri uyo mugambi w'amahoro. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI hamwe n'ishyirahamwe y'ubumwe bwa Afrika basabye abo bagwanyi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gufata aka karyo kugira igihugu cyabo kigaruke mu mutekano. Muri aya masezerano, akanama k'igihugu karongoye Mali, karongowe na Mahamat Idriss Deby hamwe n'intumwa z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bazotangura ibi biganiro by'amahoro ku mugwa mukuru N'Djamena ku itariki ya 20 y'uku kwezi k'8. Ibiganiro bitumbereye kumvikana ku mategeko azogenga amatora y'umukuru w'igihugu. Perezida Deby yemeye ko azoba mu kwezi kw'10. Deby yaremeye abanyagihugu ibiganiro hagati y'abanyagihugu hamwe n'amatora mu mezi 18 inyuma yaho afatiye ubutegetsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika, ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Leta Zunze za Amerika bwaratangaje cyo ku munsi wa mbere ko bwatanze iyindi mfashanyo nshyashya y'ibikoresho bya gisirikare kuri Ukraine ifise agaciro ku miliyaridi umwe w'amadolari. Niyo mafaranga ya mbere menshi y'ibigwanisho Amerika itangiye icyarimwe kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri. Iyo mfashanyo nshyashya y'igisirikare cya Amerika icishikana imiliyaridi 9.8 z'amadolari zimaze guhabwa Ukraine kuva Perezida Joe Biden ashika ku butegetsi mu mwaka uheze. Ashitse kandi ku miliyaridi 11.8 z'amadolari Amerika imaze guha Ukraine uhereye igihe Uburusiya bwigarurira intara ya Crimea mu 2004. Amerika ivuga kandi ko Uburusiya bwatakaje byinshi kuva butangura gutera Ukraine mu kwezi kwa kabiri. Igereranya ko Ukraine imaze gusambura ibiduga by'intambara by'Uburusiya biri hagati y'3 n'4 hamwe n'abasirikare b'Uburusiya bamaze gufa bari hagati y'70 n'80.
Urakoze Aloys Bigirimana, mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio cuve wa akadomo com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA wa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abanyakenya babyukiye mu matora y'umukuru w'igihugu, abadepite, abaguverineri b'intara n'abandi bayobozi b'inzego zibanze. Abanyakenya bagiye mu matora mu gihe bemeza ko ubuzima busigaye buhenze byatuhanye n'icyorezo cya COVID-19 kiyongeraho n'ingaruka z'intambara yo muri Ukraine. Tim Harris Ishimwe.
Mu bakandida bane bahanganye, babiri muri bo Raila Odinga w'imyaka 77 uri kwiyamamaza ku nshuro ya gatanu na William Ruto w'imyaka 55 ucyuye igihe ku mwanya wa vice perezida nibo bavuzwe kandi bagaragaye cyane haba ku byapa biri mu mihanda yo mu rwa mukuru Nairobi n'ahandi mu gihugu. Ni nabo kandi bigaragara ko bafite ubunararibonye mu bya politiki kandi bashobora kwegerana cyane mu majwi. Kuva mu matora yo muri 2013, Ruto yari yahigiye kuzitoza nawe kuba perezida wa Kenya nk'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, ariko aza gutungurwa n'umubano udasanzwe utangiye kugaragara muri 2018 hagati ya perezida Uhuru Kenyatta na Raila Odinga utavuga rumwe nawe. Kenyatta yayoboye mande z'ebyiri kandi ntashobora kongera kwiyamamaza. Ejo ku cyumweru, aba bagabo bombi Ruto na Odinga batanze ubutumwa ku Banyakenya, aho William Ruto yavuze kandi akifuriza buri Munyakenya kuba intumwa y'amahoro. Ni mu gihe ku ruhande rwa Odinga we yibukije Abanyakenya ko ari abana b'igihugu mbere yo kugira ikindi cyose babacyo, bityo rero abasaba kunga ubumwe. Kenya ni igihugu gituwe n'Abanyakenya bava mu moko 46 atandukanye, kandi bivugwa ko amoko muri Kenya ari ikintu cy'ingenzi mu gihe cy'amatora nk'aya. Mu matora yo muri 2017 habayeho ugushyamirana hagati y'amoko, ibyatumye byibuze abagera ku 100,000 n'abahasiga ubuzima, abandi babarirwa mu 100,000 bagateza abo. Kuva mu myaka y'1990 ubwo Kenya yagaragaraga nk'igihugu kimirije imbere demokarasi kubera ishyirwaho ry'amashyaka menshi, kuva icyo gihe ubu nibwo bibaye ubwa mbere hagaragaye umubare muto cyane w'abantu bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Uretse Ruto na Odinga bavuzwe cyane muri aya matora, abandi bahanganye nabo ni George Wajakoya w'imyaka 63 wakuriye mu mihanda mu murwa mukuru Nairobi, nyuma akaza kuba umunyamategeko agakora no mu nzego z'ubutasi. Mu byo Wajakoya yiyamamaje ashyize imbere, yasabaga ko ibizwi nk'ibiyobyabwenge bya marijuana byakwemerwa n'itegeko bikajya bikoreshwa muri Kenya no kugurisha impu z'inzoka mu Bushinwa. Undi ni David Maule w'imyaka 65 usanzwe ukora mu nzego z'ubutabera ukomoka mu ishyaka rya Agano. Biteganijwe ko muri aya matora azakoreshwa ikoranabuhanga ryo gutera ibikumwe. umutekano uraba wakajijwe ku biro by'amatora hirya no hino mu gihugu aho byibuze abashinzwe umutekano bagera ku 150,000 aribo baza kuba bareba ko ibintu byose bikorwa mu mutekano. Biteganijwe kandi ko watowe azatangazwa ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa munani. Abakurikiranira hafi aya matora bavuga ko amajwi ashobora kuza yegeranye cyane ibishobora kuba byateza impaka z'uwatsinze nyuma. Ibyo ariko biramutse bibayeho biteganijwe ko urukiko rwafata icyemezo cyo gusubirishamo amatora mu gihe kitarenze iminsi 60. Mu gihe kandi nta mukandida watanze ikirego cy'uko yibwe amajwi nk'uko benshi bakunze kugaragaza izi mpungenge, uwatsinze icyo gihe yatangira imirimo y'imishya mu byumweru 2 nyuma y'igihe yatangarijwe ko yatsinze. Ubwo twateguraga iyi nkuru twamenye ko mu duce twa Mombasa na Kakamega gutora abaguverineri b'intara byabaye bihagaritswe kubera utunenge twagaragaye ku mpapuro z'itora.
Urakoze team Harris Ishimwe. Nongereho ko urukiko rw'ubujurire rwa Kenya rwaraye ruhagaritse icyemezo cy'urukiko rukuru ukemereraga akanama gashinzwe amatora gukoresha ibitabo byanditsemo abatora babibangikanije naho banditse mu buryo bw'ikoranabuhanga. Abanyakenya barenga 3,20,000 nibo bitabira ayo matora. Umwe muri bo ni Pastor Peter Gatunga utura ku nshuro ya mbere kuri uyu wa kabiri aheruka guhabwa ubwenegihugu akomoka ku babyeyi bazanywe muri icyo gihugu n'abakoroni mu myaka y'1930 gukora mu mirima y'icyayi mu mujyi wa Kericho. Yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema atangira amubwira uko ibintu byifashe mu mujyi wa Kericho.
Umwukana ibi turabona leta yashizeho abantu nyine basirikare bari kureba tureba nta kibi kizaba.
Ku bijyanye n'imyiteguro hashize iminsi hari kwiyamamaza ku bakandida biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu abo ni abakandida bane, icyo gikorwa cyo cyagenze gute?
Twamaze bose babonye umwanya wo kwiyamamaza sasa barabanjije uno kurindira uzahita akabona guhita bakagwa ariko bariyamamaje nyine bahawe iminsi itosheje yo kwiyamamaza abandi batangiye hakiri kare ariko ndabona barangije neza.
Amakuru tubona ni uko bamwe mu baturage hirya no hino batangiye kugura ibintu maduka kwitegura ko hashobora kuvuka icyuka kibi ku buryo bashobora kutagira ku masoko kugira ibyo bagura. Wowe aho uherereye ubona mutekanye neza?
Nyine hari abantu batinya nyine bariya abanyabwoba batinya ariko nta kibazo ibintu biragenda neza ariko nta kibazo.
Ku bijyanye n'abakandida ibipimo mubona aho ngaho biva mu baturage, uwo mubona ufite amahirwe kurusha undi ninde? Pasteur Gatunga
na wabimaze kubera ko ari babiri nyine usanga babangikanye sasa ni ugusaba Imana nyine umwe akazahita ariko ni babiri bose ndabona bose bafite ingufu dugusenga nyine Imana ikazaduha umwe ariko abo babiri nibo bafite ingufu nyine bari bana ariko babiri nibo bafite ingufu ariko bose urabona bafite ingufu zisangiye sasa no kuzareba uzahita.
Kuri wowe kugeza amaginga ya muri abo babiri aribo Raila Odinga na William Ruto, buri umwe wese aracyafite amahirwe yo kuba yatsinda?
Umusaza nyine mbona ari hejuru cyane, sinzi niba azatsinda ariko niwe mbona ari hejuru cyane.
Ubundi ntabwo bisanzwe muri politike aho umukuru w'igihugu ashyigikira umukandida bari bahanganye akanga gushyigikira umukandida wamubereye vice perezida igihe cy'imyaka 10 yose. Namwe muri Kenya ibyo mwabyakiriye gute?
Ni uko nyine wenda batanye kubera ko yagize ahantu akamusuzugura akareka kumwubaha agatangira gusaba amafaranga ya leta, ibyo ni byo byatumye batandukana.
Pastor Gatunga, uri umunyarwanda utuye mu mujyi wa Kericho, ababyeyi bawe bageze muri icyo gihugu cya Kenya mu myaka ya kera cyane bazanywe n'abakoloni gukora mu mirima y'icyayi, mwaharaniye kuba abenegihugu ba Kenya umwaka ushize, mwagize amahirwe muhabwa ubwenegihugu mugiye gutora ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu, mwebwe nk'abanyarwanda mutuye aho ngaho mwabyakiriye gute kubona noneho uburenganzira bwanyu mwarabuhawe mukaba mugiye no gutora?
Twabyakiriye neza kubera ko tutajyaga dutora noneho baduhera uburenganzira sasa twayishimiye kugira ngo natwe tutagiye gutora nyine n'abenegihugu.
Pastor Peter Gatonga kabuherereye mu mujyi wa Kericho mu gihugu cya Kenya ndagushimiye cyane ku gakanyu ha ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Asante nawe urakoze.
Abanyakenya bashishikarijwe gutora mwituze, abashinzwe umutekano basabye abarangije gutora gusubira mu ngo zabo kandi nta shyaka na rimwe rifite uburenganzira bwo kohereza insoresore zo kurinda ibiro by'amatora. Bosco Kubwayo n'umusesenguzi mu bya politiki atuye muri Kenya avuganye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Tugiye kuraba hanze nka Nairobi dutuye, abantu koko urumva biteguye ku munsi w'Imana, bari mu masengero benshi, cyari cyo gikorwa cyo gusengera Kenya ko hatobamwe ibigumuko. Abantu urabona bose ari nko kwigisha, habaye kampanye yo kwigisha amahoro ko amatora atobacanishamwo, ahubwo abantu bagatora amahoro.
Bwana Kubwayo, nkuko wari ubivuze, ubu igikorwa kirimo gukorwa nicyo kugerageza gutwara impapuro z'amatora ku biro by'amatora mu gihugu cyose, ariko hari amakuru avugwa ko hari zimwe mu modoka za komisiyo y'amatora zishobora kuba zibasiwe n'abanyagihugu aho mu gihugu cya Kenya. Ayo makuru mwebwe mwabamu yafite?
Hari amakuru ariko ndavugwa ubu ahitwa Chuka Goma Ngombe, niho hari imodoka yarijanye za ngombwa nyene z'amatora, abanyagihugu bayitegereye mu ibarabara barabifata barabisanzaza, ariko nta byinshi byahise byononekara kuko abajejwe umutekano bahageze kare basanga ntabyo baratuyira, ntabyononekaye cyane, ariko byasanzajwe byabonekanye yuko abanyagihugu iyo modoka bayiteshejwe urugendo yarigiyemo.
Ikindi Bwana Kubwayo, kirimo kuvugwa cyane nuko abaturage ba Kenya batazaryama kugeza ibyavuye mu matora bimaze kujya ahagaragara. Ni ryari abantu bazatangira kubona ishusho yuko amatora yagenze n'ibyayavuyemo?
Yakagwiri kajejwe amatora agashikiriza yuko nta bimenyesha makuru birekuriwe gutangaza uwatsinze, ariko birarekuriwe kuraba uko amajwi ariko aragenda, ubundi bagenda babikurikirana banasaba n'igipolisi gisaba yuko uwuhejeje gutora aca ava aho yatoreye akagenda mu kazi kiwe. Banavuze ati ubuzi bugejwe nk'ibijyanye na business zikorerwa ngahe Nairobi zizoba ziko zirabandanya, umuntu aguye gutora azosura muri business yiwe, hanyuma abandanye akurikiranira ku maradiyo, ku bimenyesha makuru, ku mateleviziyo uko biriko biragenda gushika aho IBC izotangariza ikamenyesha uwatoye. Ariko ubujejwe igipolisi yabihanangirije ati abantu babwira imisoresore ngo nimutora ngo mugumeho mucungere amajwi yanyu, babihanangirije cyane bavuga ko abajejwe gucungera amajwi, abajejwe gucungera umutekano ni inzego zijejwe ibyo za leta, ati ntabwo ari insoresore cyangwa umuntu uwo ari we wese. Abahejeje gutora baje mu mihana yabo hanyuma bakurikirane uko biko biragenda.
Nta gihe muzi abantu bazashobora kumenya by'agateganyo ibyavuye mu matora?
Ubundi uko bakunze kubikora bavuga yuko ikihenze mengo ni iminsi indwi baba batangaje uba yatowe.
Abo bakandida bombi batangaje ko uzatsindwa wese azemera ibyavuye mu matora. Ese abaturage bakwizera iyo mvugo bavuze?
Biragoye kwizera kuko murazi n'imvugo y'abanyapolitike. Eka nka William Ruto wewe asanzwe yari cyegera cy'umukuru w'igihugu mu myamazimazo yo ya mbere abaye ku munsi wa gatandatu aho yari ku kibuga cya Kasarani, yaravuze ko mbere yiteguye ko mwene wabo bariko bahiganwa Raila Odinga ati natsindwa ati nzomwegera turamukanye, ati ahubwo ndonamubaza bimwe bimwe uzoba atwara opposition, ati ntacyo dupfa nta kibazo dufitaniye. Hanyuma ugiye kuraba abanyagihugu ba Kenya nabo ndabona umengo ntibiteguye gushamirana kubw'inyungu z'abanyapolitiki.
Bosco Kubwayo, umusesenguzi w'umurundi uherereye mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu gihugu cya Kenya. Urakoze cyane.
Ndabashimira nanjye Idigwe.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken akomeje urugendo rwe muri Afurika aragira i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa kabiri azagirana ibiganiro na Perezida Felix Tshisekedi n'abandi bategetsi ababikurikiranira hafi baravuga ko ibyo biganiro bizibanda cyane ku mutekano ahaguruka muri Afrika y'Epfo Anthony Blinken yatangaje ko leta zunze ubumwe za Amerika zitegwe gukora ibishoboka byose kugira ngo zifashe kugarura umwuka mwiza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda Kinshasa ivuga ko Kigali ikigikiye umutwe w'inyeshyamba wa M23 ari ku Rwanda rurabihakana
Washington ijwi rya Amerika
Amashami y'umuryango w'abibumbye yemeye gutera inkunga umugambi wa leta y'Uburundi w'iterambere rirambye umugambi w'imyaka 5 ugamije kongera umusaruro gushinga inganda gutanga akazi guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi uburezi n'ubuvuzi inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
Ubwibisata 16 bikukirisha namwe mpuza makungu ONI umugambi w'iterambere uburundi bwasaba imfashanyo muri ONI uratomoye kandi uzotuma igihugu cyisununura inyuma y'imyaka itari mike y'intureka za politike ibyo byashikirijwe n'umuhuza bikogwa w'ibisata bya ONI bikorera mu Burundi kuri uyu wa mbere aho hatangura ibiganiro hagati y'ibyo bisata n'umugwi w'ubushikiranganje butandukanye urongowe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu nibiganiro byo kurabira hamwe icyibuti gwa mu mugambi w'iterambere rirama umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro arashima ico gikogwa
so nouveau cadre de coopération saline aux priorités nationales
Ati intumbero nshasha yo gukorana n'ibisata by'ishamwe mpuzamakungu ONI iri mu murongo w'iterambere rya ry'ubutunzi bw'igihugu icyitonderwa kandi nuko harimo kugwiza umwimbo w'igihugu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu harimo uburimye n'ubworozi gutanga akazi n'ibindi harimo kandi kungana kw'ibitsina kandi nta n'umwe azosigara inyuma mu iterambere twizeye ko igihugu kizohatorera koyokwe kuko no mugambi ufatiye kukubahana n'ibisata bya ONI kandi ineza y'umunyagihugu akaba ariyo ishyirwa imbere
a tous les niveaux de la base au sommet
umuhoza bikogwa w'ibisata bya ONI byose bikorera mu Burundi Damien Mama yizeye ko ivyo biganiro bizokwerekana hagwaye kurusha handi kugira ngo iterambere risubire gusasagara mu gihugu
c'est en fait une discussion stratégique sur les domaines
Ati nibiganiro byo kugwego gwo hejuru bigamije gutora canke kubonera hamwe ibisata bya mbere byihutirwa kurusha ibindi byo gushira mu buryo n'uwo murongo wa leta tuzogenderamwo ariko tutibagiye natwe intumbero yacu nico twifuza mu Burundi aha twamaze nko kubona ko impinduka mu kugwiza ubutunzi bw'igihugu zihutirwa kandi mu bisata byose by'igihugu iterambere ridakumira uburaro bwiza ubuzi no kugwanya ubushomeri no kubaho neza kw'abanyagihugu
partage la richesse en inclusivité
Uburundi bushimangira ko igihe cyo gufasha ico gihugu carenganye ahubwo ko ubu izo nzego zibiri zizokorana nk'abafatanya bikogwa
Cette nouvelle donne se présente pour nous comme une interface
Mu bisanzwe ni nkuru na neri huriza hamwe intumbero z'ibisata bya ONI hamwe n'intumbero nk'igihugu twihaye kugira ngo dushike ku iterambere rirama mu myaka 5 iri imbere ntihazo kwibagirwa kubungabunga amahoro n'umutekano no kuzamura ubutunzi bw'igihugu icyiza ubu nuko ijambo ifashanyo ataririmwo kuko nitugiteza amaboko ahubwo ubu ni ugufatanya ibikorwa nk'uko umukuru w'igihugu ya Maya bivuze ko igihugu cacu kitaremewe gutega amaboko gusa ahubwo ko turi abafatanya bikogwa mu kubahana ntangere
avec d'autres nations dans un esprit de respect et de confiance mutuelle.
Mubisata vya ONU 16 biri muri uwo mugambi harimo UNICEF, OMS, PAM, PNUD, FINUAP n'ibindi. ONU yifuza ko n'igisata cy'ubutungane n'agateka kazi na muntu conagugwa.
Également la question de la durabilité environnementale, résilience.
Nawo kwibagira ikibazo cyo gukingira ibidukikije, gucungira neza ubutunzi bw'igihugu, kudakumira gufatiye ku bitsina canke ku bumuga. Ibi tuzobyinjiramwo mu gidonido n'ubushikiranganje butandukanye bwegwa n'ibyo bibazo nk'amagara y'abantu, ubutungane, uburemye n'ubworozi n'ibindi. Ubu kwari gusa nko guca umurongo ku bintu bikuru bikuru, kandi turahimbawe ko tugiye kuba abafatanyabikorwa muri uyu mugambi w'iterambere w'igihugu. Ni biganiro bije inyuma yaho ubumwe bwa Buraya bukuri ibihano by'ubutunzi ku Burundi. Imfashanyo mva makungu yahora itangwa n'ibihugu bya Buraya hamwe na ONU yarenga igice cy'amafaranga leta ikoreshwa ku mwaka imbere y'umwaka w'2015, aho ibyo bihano byafatwa. Ubu ONU yahisemo gucisha ubwo buryo mu migambi y'iterambere mu bushikiranganje butandukanye. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Anu dusoreje aya kuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: igitsure cyutaguhatse ugira ngo niyo ndoro, bisobanuye ko utakugenera ntagutegeke ntumukeza. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga icyambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo Abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo bacyavangura. Umyaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze. Yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo
cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.
Ya, ibi ni bike muri zisha barundi babonye.